Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda n'ibyo neza nshuti mwese namwe bakunzi radio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Federica Nkundikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga abarundi bahurikiye imigambwe itandukanye hamwe n'abahurikiye mashyirahamwe adahanira ibyicaro vya politike bagize iminsi bashikiriza ivyiyumviro vyabo ku bijanye n'amatora ategekanijwe mu mwaka w'2020 mu Burundi hamwe no kuvyerekeye imigambi n'ingingo vyo gufatwa kugira ngo ayo matora azobe mu ituze maze mu Burundi haboneke amahoro, umutekano hamwe n'iterambere birama. Mu kiganiro muri sanga yaciye munsi twatumiye umutegetsi yanonosoye politike y'Uburundi kandi yigeze no kuba umukuru w'igihugu mu iki gihe akaba ari umukemuza amateka, uyu nawe ni Perezida Sylvestre Ntibantunganya. Mu iki kiganiro rero turamusaba aciye hirya no hino bimwe mu bibazo nkoramutima biriko birashikirizwa n'abarundi batandukanye barimo abarundi bamaze imyaka irenga ine mu buhungiro. Mwiwe neza Perezida Ntibantunganya.
Ndabumva.
Muratwumva?
Ndi bivuga nabi cyane gose, ndabumva neza. Kuri telefone ya cyangwa bari hiyo.
Reka mbaze abo turi kumwe mu vyuma ngaha turabinyere bo yihingura kugira ngo akumve neza.
Ndi ijwi ryanyu rishitse no rirajwangarara.
Reka mbaze abo turi kumwe twumve ngene bogira ubuhinga kugira ngo tubumve neza. Mu kanya reka turasubira guhamagara Perezida Sylvestre Ntibantunganya ko telefone ntiriko ivuga neza, ariko ibintu tuyaga cyane biza kuba ivyerekeye ivyiyumviro biriko birashikirizwa n'abanyapolitiki batandukanye eka barimwo n'urunani Senared eka abanyapolitiki batandukanye abahurikiye mu mashyirahamwe adaharira inyungu za politike. Abo bose nibaza ko bagize iminsi bashikiriza ivyiyumviro bijanye n'amatora cyane cyane bikaba bijanye kandi n'ukuntu mu Burundi huboneka amahoro n'ituze birama ntibibe nk'uko byamye biba igihe cyose hegereje amatora mu 2010 eka mu 2005 eka no mu 2015. Ivyo rero n'ibintu abanyapolitike benshi baguma bagaruka ko twa kwibutsa ko no minsi iheze umukuru urunani Senared Dr. Jean Minani nawe nyine yatangaje ko reka urunani arongoye witeguriye gutahuka. Nk'uko rero twashaka kubibaza umunyapolitike w'inararibonye mu Burundi Perezida Sylvestre Ntibantunganya, ndashaka kubwa mbere na mbere mutubwire ku vyerekeye ivyatangajwe n'urunani ukuntu mwavyakiriye urunani Senared ruherutse gutangaza ko witeguriye gutahuka mu Burundi mu gihe na leta y'u Burundi ikayobaha ikiganiro cyangwa ibiganiro. Perezida Ntibantunganya, iyo nkuru mwayakiriye gute?
Jewe mu buzima bwanje bwa politike ndemera yuko mu bintu bimwe ivyose ariko biranga demokrasi harimwo uko abenegihugu bagira uburenganzira bwo gutora. Iyo ugiye gutora rero uko nyine iryo rivuga ibitomora nuko ugiye guhitamwo ukawufite uburenganzira ubushobozi bwo guhitamwo muri byinshi canke muri benshi. Hagize rero nko muri aya matora avugwa mu Burundi yegereje abagira bati natwe naho twari twavuze yuko tutazoyaza mu tuzoyajamwo urumva haragira ico vyunguye muri demokrasi bifatiye kuri ivyo byo gutora yo kubindi imvo z'abatumye ubwabo zije no zisigura nibo bazi neza imvo n'imvano yayo batumye ngo icyo mubwiye nuko bize batutse matora cyo tuma haba abantu benshi bahiganwa hanyuma abarundi bakagira uburyo gutora uwo bashimye muri bo kiretse gusa bibaye ugasanga amatora adateguwe neza ku buryo nyene abarundi bashobora kwitorera kandi uko batoye bikarizo bisohoka mu biharuro bitangwa inyuma y'uko amatora yabaye
hari abarundi batari bake bavuga ko bihweje izatangajwe none ni Senarede eka nivyo uyo mu goronani rwarutangaza mu ntango babona ko goronani goroheje imvugo namwe niko mubibona
erika nuko ndabikubwiye umunye politike wese arafise uburyo agira ati ndagira politike hariho abo uyu munsi usanga ko numengo baradadaza hanyuma ugasanga hagize igihinduka kiba ikiborohereza cyangwa ikibagora ugasanga urashobora guhindura intumbero mugabo igihambaye nuko bashobora kwemeza abakurikirana na cyane cyane abo politiki y'u Burundi iraba no kuvuga bene Burundi yuko guhindura intumbero itafise izindi siguro gutaha rero bwa mbere ho n'uburenganzira bwabo kuko n'abarundi barafite uburenganzira gutaha mu gihugu cyabo mugabo urumva bagize ati tugiye gutaha tujye mu matora birumvikana ko hirya no hino hagira abantu bagenda bavuga uku cyangwa kuriya kubera kuko iyo ntumbero nshasha usanga hashobora kuba abatayumva cyangwa abandi bakayumva mu bwongereza burenda bo nyene akangodongona
nkuko mubizi goronani ngo yarasabye ko hoba eka ibintu bimeze nk'ibiganiro leta yobaha ibiganiro ariko mu nyishu leta y'u Burundi yatanze yavuze ko abarundi nkuko mubivuze ari abarundi nk'abandi bashobora gutahuka igihe bashakiye ariko idateganya kugira ibiganiro iyo nyishu ya leta yakiriye gute
biva ku kugende umuntu abona kuganira buriya iyo mugiye guhiganwa ubwa mbere wo guhiganwa ni kuganira muganira mufise uwo mugira muti iyo tuvuga byose uzoca urubanza ni naka aho naho uca urubanza si ubundi niba abarundi bo bene igihugu mugabo kandi iyo ugiye guhiganwa ni nkenerwa yuko muhiganwa mufashwe kumwe buriya imigwi ibiri igiye guhiganwa ku kibuga cy'umupira ni ngombwa ko haba amabwirizwa bagenda bakurikiza iyo ushaka ko bahiganwa neza rero ayo mabwirizwa aba ari amabwirizwa yashinzwe atakuraba nkunzi hanyuma kandi iyo ushatse kumuhiganwa haba hari kandi n'abahagararira uwo mupira kandi bakaba batagize aho begamiye cyo kirakenewe iyo ugiye guhiganwa kandi ni ngombwa yuko umwe atoshiramwo uburyo burengeye uraze ubw'uwundi havuga mu by'amatora urabona nk'iyo mu bihugu by'iwanyu ngizo za Amerika murandavyumva no mu Bufaransa usanga hari ibyo bagenda bavuga bati ego umuntu azokoresha uburyo mugabo azokwereka niyo bwavuye kandi hariho uburyo adashobora kurenza urumva rero hariho amabwirizwa hariho amategeko abagenga amatora asimbutse ugushiraho abagenda bahagararira ayo matora muri wa mugwi wigenga ujeje gutegura amatora haba ku rwego rw'igihugu haba ku rwego rw'intara haba ku rwego rw'amakomine ugasanga rero ndabonye nabo bantu barimwo batizo gukora abantu bavuye mu mice yose nari ngiye kuvuga ngo ihumuriza abahiganwa bose ikabizeza yuko amahiganwa azoba kurunganwa
hari abantu bavuga ko mu iki gihe bihweje imvugo ya leta y'u Burundi ikaba kihweza n'imvugo y'urunani Senarede eka n'abandi banyapolitike babona ko impande zose zataye umwanya aheze imyaka 4 imvugo nk'iyo itari bwaboneke namwe mura ko bashora kuba barataye mwanya
reka ture kuko kenshi yara usanga navuga gutyo bataraje neza icatumye abafashe ngingo bayifata birashobora kuva nuko abo bantu bafashe ngingo bari siguye mugabo kandi jembura mbona umengo muri politiki y'u Burundi hari abantu bafise ururimi rworoherwa iyo ruvuga abandi mugabo nturabe nabo ico bariko barakora naho muri senarede urazi ko hariho abavuga gutyo mu minsi heze bakavuga bati umuntu wese yahora ngaha agiye i Bujumbura agiye hehe abari umuhemu mugabo ngira ngo ubu barabona yuko atari ibyo kuri ubu ko aribo babigize ariko jewe saho nshira ikibazo ndagishira ahubwo ku kugene abarundi bo bene kino gihugu cacu natwebwe turimo twe tugira politiki mutegera neza ingene amatora yegereje ari amatora ateza kwiyumvirwa neza agategurwa neza kuko n'amatora azotuma u Burundi butera intambwe ugiye kuraba iyo bwavuye aho bugeze niyo butezwa kuja ndakunda kubisigura n'ejo bundi narabisiguye cyo ko ndabyumva ugiye kuraba abantu bari hejuru mu nzego z'igihugu abari hejuru mu nzego z'imigambwe abari hejuru mu nzego z'amashyirahamwe avuga yuko adaharanira ibibanza bya politike abari hejuru no mu mwuga wo kumenyesha amakuru atari hake abari hejuru mu mashengero hejuru mu bintu byinshi na kino gihugu usanga ari abantu bafise imyaka iri n'iburiburi yegereje imyaka 50
bakiri bato cyane yego
bakiri bato wagenda ukaraba ugasanga n'abantu batanuye kujya muri ibyo bintu mu myaka y'igihumbi kimwe na 90 mbere genda kwenda gutangurira mu mwaka w'igihumbi kimwe na 1987 uca usanga rero ari abantu baciye mu nzira zarangwira zangorane y'ugucacamwo muri iriya myaka rero ugasanga arashobora kuba no muri bo abafise uruhara muri iriya byagoranye muri iriya myaka haba iby'inteka n'imarangara haba ibyabaye mu myaka y'igihumbi kimwe n'1991 1992 asibuze ibyabaye 1993 aho perezida Melchior Ndadaye yagandagurwa hamwe na bamwe bari bafatanije ukaraba ubwicanyi bwakurikiye ukaraba intambara yakurikiye ugasanga rero abo muri izo nzego nakubwiye haba mu nzego z'igihugu haba mu migambwe haba amashyirahamwe yanaya hirya no hino ugasanga nibo bari hejuru ubwo wamanuka hasi rero ugasanga ubu uhatanguye kuja ahabona ugwaruka bamwe baruvuze rero ugwaruka atana kimwe je mvuze nongine subiremo atana kimwe usanga gwagirizwa cyangwa gwiyagiriza muri byabaye muri iyo myaka
ari nacyo gituma abantu bakwiye kureka kuvuga mu kivunga
ntakuvuga mu kivunga cyo tuba je mvuga ni aya matora arabayategura arabayazoyajamwo ari n'abarundi na bene burundi cyane cyane bategezwa kubona rero icyo gihe u Burundi bugezemo abo nkubwiye umwana w'imyaka 18 nako si umwana adatumba kuko ntibazotora yavutse ryari yavutse mu 2002 umwaka umwe inyuma y'amasezerano y'Arusha yavutse umwaka umwe asigaye umwaka umwe kugira ngo habe amasezerano yo guhagarika intambara urumva rero iby'intambara zindakubwiye za kera kuva 1987 ntubimubaze iri kurasa no kuduga gushika ku myaka 35 uzo afite imyaka 35 mu myaka y'ibihumbi 2020 mu bwakuza yavutse ryari yavutse mu gihumbi kimwe n'1995 muri ntega na marangara twatanguriye ko yarasi imyaka ingahe yarasi imyaka 5 igihe ndadeye
hari ibintu byinshi batarasi
imyaka ingahe yarasi imyaka 8 urumva abo bose rero nuvuga ko ari u Burundi bushasha uriko uraduga icyo gituma rero tuza gutegura ku buryo abo barundi bagenda bagira amabanga akomeye nabo nyene mbere bakayeho kuruba muri bo kuva ku byaka 18 baratora wagenda ukaraba kuva ku byaka 25 barashobora kwitoza bashobora kwitoza kugira ngo babe abahanuzi makomine,
bashobora
kwitoza kugira ngo babe mbere n'abadepite, kuko ya myaka amabwirizwa ayaka ategekanya 25 barayifise kugira ngo bashobore kwitoza. Urumva rero ko igihe gihambaye cyane muri mu buzima bw'ikigo gihugu, twese tuzo kumenya tukaraba tukitegurira neza kugira ngo ntituzote igihe aho gufata ingingo zikomeye cyane
ariko
zabwira n'abarundi bo bene igihugu.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kamara abandanya kumviriza radio nk'ijwi rya Amerika, turi kumwe na Enoch. Mwiriwe neza?
Ndakumva.
Muri higa Enoch?
Amahoro.
Amahoro, muri hehe?
Ndabumva neza umugore w'abaparazite parazite ukuntu.
Yego, meye duga ku ijambo rero, mubaze ikibazo, nimwamufite ikibazo cyane cy'umviro. Turi kumwe na Perezida Sylvestre Ntibantunganya yahoze yarongoye Burundi, tukaba turi ko tuvuga cyane cyane ku bushikirizwa n'abanyapolitiki batandukanye.
Mutumire.
Duga ku ijambo.
Yego, reka ndamanuke kwanza mutumire, hama ibingirije ibyo ko direct.
Yego.
Narebye yavuye mu Burundi kuri 2015 wengo bahunze, ariko rero uno munsi bakeneye gutaha, kandi mu gutaha kwabo bakeneye kujya mu matora, bakeneye gutsinda. Eti badotsinda gute? Hari hazatangira gutegura amatora 2015 gushika no mu 2019 hose narebye izo kwerekana imigambi yayo. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, icyatumye bahunga eske kiba carahebe uno munsi baba baje mu Burundi gukina politiki kugira ngo batsinde amatora gusa, cyangwa baba bagiye gukemura ibibazo byabo byoba byaratumye bahunga? Kuko ni ndari abantu muri bo bagirizwa ibyaha bya Duterte, kuko bajya baje bemeye gushikira ubutungane kugira ngo ubutungane bukore akazi kabwo.
Murakoze Enoch. Turi kumwe n'umushyira na Perezida Sylvestre Ntibantunganya. Ibibazo mubajije n'ibibazo byo kwishyurwa cyane cyane n'uhurikiye mu nanise na rede, ariko turaza kumuha akanya agire icyo abivuze, ko naho ibyo bibazo bitamuraba cyane rwose imbere yaho. Ariko reka tubanze duhe ijambo Ndikumana. Niriwe Ndikumana, muri hega Ndikumana?
Ya, niriwe Kansenda Mahoro.
Duga ku ijambo, ikibazo cy'umviro.
Ijambo ni kongere numva umutumire wa Senaida atabaye hafi.
Yego.
Nibwo nari kubaza ibibazo birebire mbwa n'ubundi sinova ku murongo atacumbuze ku byerekeye ibiri hano mu gihugu cy'u Burundi.
Yego.
Turamaze kubona neza yuko nk'umugambo umaze iminsi uri ngaha mu gihugu, umugambi wa Senewe ni urongowe na Gatogwasa. Turamaze kubona itotezwa ryawo, barafungwa bamwe, abandi bakicwa, abo n'abasanzwe bari mu gihugu. Mbe abo basenarede bo bari hariya bazi ko baje guhindura iki muri politiki y'u Burundi? Senarede imaze imyaka irenga ine, ingana kuri ine, iri inyuma y'igihugu. Ubu nyine mu mwaka umwe bifuje kuza kugira ngo bahe tubuhindure mu gihugu, barabona neza ko bizaborohera.
Murakoze Ndikumana. N'ubundi n'ikibazo Ndikumana baje n'ikibazo cyo kwishyura Senarede, ariko nk'uko twabivuze mu ntango, twatumiye umuntu yanonosoye politike mu Burundi ayizi cyane rwose. Bivuga rero ko ashobora kugira icyo avuze kuri ibyo bibazo bishikijwe n'abashinjantahe Enoch na Ndikumana. Reka tumuhe ijambo Perezida Ntibantunganya.
Murakoze kandi nawe wayivuze ibibazo byinshi babajije. Iyo haba nyene muri izo ndongozi za Senarede urimwo akavyishura tukavyumva, mugabo hari ikintu tutavuze. Reka buriya mbe Senarede ubu ni iki? Ninde ugiye kuraba koko nk'uko abantu babivuze, uko yatanguye n'aho igeze ubu? Urazi yuko mu myaka iheze habaye ingorane nyinshi zatumye mbere bagenda bacanamwo ibintu mwagiye munashikiriza mu kumenyesha amakuru. Aha rero kuri ubu byari kuba byiza mbere umuntu amenye neza ati mbega abo bavuga ko bazotaha ni bande. Icyo ni cya mbere. Icya kabiri, mbe barashobora gutsinda ibyo uno kubirekera abene igihugu, kuko ijambo rya nyuma ni iry'Abarundi. Niba bashima bazobatora, niba bashobora kwiyandikisha kugira ngo bazokwitoze, batabashimye naho azokwemera byateguwe neza aho intahe yagiye. Hanyuma uwayabaje ati byabatumye bahu bagenda byaraheze, ibyo ni ukuri abaza n'ukuri tunaza kubishurira. Cyo kimwe n'uyu avuga ati bazohindura iki, bizoborohera buriya umunyapolitike kenshi abanza bazibagira umunya politike arashobora gufata ingingo abona iti iyi nizo mfasha kugira ngo shike kuco nemereye abarundi uzo zere rugira ngo kuko uriye yagize kuko ngo nanje niko niza kugira urashobora gusanga kubera ibihe mugezemwo intumbero ingendo igezwe ko ari icangiriya ukariyufata namananga karorero kuri twebwe na Amerika ndadaye mu myaka y'igihumbi na mirongo amajana icumi na mirongo umunani dufashe ingingo yo gutaha mu Burundi twatwara impunzi hariho abatatwumva mbere batuvuze ko n'amajambo menshi cyane mugabo inyuma y'imyaka cumi aho imbuto twabibye kugira ngo demokrasi itangure kuvuga mu Burundi igice kishikiye ko hakaba amatora haba perezida Mekuru ndadaye agatsinda afatanyije n'umugambi wa Nyafrodebu muri bamwe nyene bagira batinyigo mwafashe ntiyari nziza hariho abaje bashobora gutaha kuko twashoboye guhindura ibintu mu Burundi aho urashobora gutanga n'ubundi burorero hirya no hino mu gihugu cyanjye mu bindi bihugu sivuze yuko uko byagenze kuri twebwe mu mirongo umunani nane na gatatu ariko bizogenda kuri senare
tumibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza radio nk'ijwi rya Amerika turi kumwe na Stanislas mwiriwe neza
Frederic
mwiriwe neza gira telefone uvuge cyane muri hehe
turi mu murenge wa Burega mu karere ka Rulindo Kigali mu Rwanda
yego
nagira amanze ngushimiye Frederic nshimiye n'umutumirwa
yego
ngo ni Stanislas karahanyuze icyo nagira amubwire umutumirwa ese mu Burundi nko gutora kw'amatora yego aregereje umuntu yemere gutora afite imyaka ingahe ese nk'utari mu gihugu we yemere kuzatorera aho ari nk'abatari mu gihugu cy'u Burundi nyine ese nagira ngo mbabwire murakoze cyane ndabakunze kuganira
murakoze cyane rwose perezida ntibantunganya ashobora kuba asaye mu makuru ariko ayo n'amakuru kandi abari mu murwi bashobora kuba butangaza cyane kumenya niba nibaza ko telefone ya Stanislas yoba icitse ariko reka mukanya perezida ntibantunganya agira icyo avuze ku kibazo ashikirije reka ariko imbere yaho duhe ijambo Albert muriwe neza
muriwe cyane muraho
muriwe Albert muri hehe Albert
muri
hehe
ndi muri Malawi
yego duga ku ijambo ikibazo cy'imviro
cy'imviro cyane ni uko amatora azogenda neza kuko nta kibuza ndabona n'ibindi bihugu byitwara nk'uko akarore nka Tanzania basanga amatora agenda neza ikibazo gusa nuko abantu bakoresha noza imoto zabo bakabeshwa n'abantu bo hanze y'igihugu cyacu basanga bakuba perezida bigenda nabi ariko amatora azogenda neza
murakoze Albert reka dusabe perezida ntibantunganya agira icyo avuze ko byashikirijwe na reka ibibazo byashikirijwe na Stanislas abaza imyaka y'abazotora abari kuye gutora reka niba n'abari hanze y'igihugu bazotora n'icyo kibazo cy'icyumvire cya Albert avuga ko amatora azogenda neza akavuga ko mu gihe abarundi bashiramo ibintu reka bya emotion ibintu byakaranga mutima amatora ngo ashobora kugenda neza mduge ku ijambo
murakoze cyane Stanislas ikigo cyo abagije nk'uko wabivuze nawe ushobora kwishura abantu bagize umugwi wigenga ujeje gutegura amatora mu Burundi mugabo kandi umurundi wese cyane cyane wagira ati turarozi hari ibyo tuzo kumenya mu Burundi wese afise imyaka icumi n'umunani uzuye arafise uburenganzira bwo gutora hanyuma imyaka mirongo ibiri n'itanu arashobora kwitoza kuba umuhanuzi mu ikomine bigashobora rero nuko ashobora no kwitoza kugira ngo abe musitanteri mu ikomine arashobora kandi kwitoza mu kibanza cy'umushinga mateka kubiraba abasenateri abakenguza amateka umuntu ashobora kwitoza afite imyaka mirongo itatu n'itanu nayo ku kibanza cy'umukuru w'igihugu umuntu ashobora kwitoza afite imyaka mirongo ine hanyuma abatari mu Burundi mbere barashobora gutora yego hariho ibitegekanijwe kugira ngo bashobore gutora hari ubuserukizi bw'u Burundi kandi harabarundi benshi bafise ubwo burenganzira harabusanga bategekanije ingene boshobora kugenda gutora barumvise n'igihe biyandikisha ko handitwe abatari bake bari hanze inyuma y'igihugu mugabo gusa ico buna gishobora kifuka kigoye ni kubiraba impunzi kuko iyo umaze kuba impunzi haba hari ikintu citwa akara ubwenegihugu utabufise bugufasha kugira ngo utore uburi munsi y'amabwirizwa agenga ishyirahamwe mpuzamakungu riraba iby'impunzi impunzi rero kenshi na kenshi zitora mugabo iyo umurundi uba mu kindi gihugu utahunze ukitwa impunzi urashobora gutora uragenda ahari ubuserukizi bw'Urundi ukiyandikisha hanyuma hageze gutora ukazo ugatora n'amajwi yawe mbere agaharugwa mu yandi
Albert ati amatora azogenda neza mu gihe hatoba akaranga mutima k'abanyagihugu
ahubwo reka ndamufashe kugira ngo amatora azogende neza abo bivako bivuga mbere ku bantu bashaka kuzokwitoza bazokwitoza naho urasanga hariho abari ku butegetsi bagira bati reka dusabe abanyagihugu bazotongere hakaba n'abandi barindiriye bagira bati mbe natwe ni kuki tutoshikirwa abanyagihugu bakatwizera bakadutora abo n'abakabiri aba gatatu hari abategura ayo matora bonyene no kuvuga uyu mugwi ujejwe umugwi wigenga ujeje gutegura amatora muri ya miki nakubwira urwego rw'igihugu urwego rw'intara urwego rw'amakomine hari abakane nabo baza guhagararira amatora ababita mu gifaransa abaobservateurs bashobora kuva hanze y'igihugu nk'uko bashobora kuva mu gihugu hagati ariko cyane cyane hariho bene Burundi kuko bose mvutse benshi usanga bava muri bene Burundi rero muri abo bose hatagize uwugira ati ngiye nikwegerako bakagira bati reka dutunganye amatora meza ngira ngo ni wa wundi avuga ati ibiganiro babyumvikanye neza biri ku murongo neza nta kibuza kw'amatora aheza akaba neza
Tewe mwote nchuti mwese komuniko mwabanda nyakumviriza radio ijwi ya Amerika tulikumu na Samuel Mwiriwe neza Samuel
Mwiriwe neza
Mwiriwe
Ndi mu Rwanda mu Karere ka Kayonza
Yego akandi kazi na ninde Akandi kazi na kawe ninde
Banyi Tanzania wa Samuel
Yego tuga ku ijambo ikibazo cy'umubiri tulikumu na Perezida Ntibantunganya yahoze arongoye Burundi tukaba turiko tuvuga ku bibazo bya politiki bishikirizwa muri iki gihe
maze kumva ibyo maze kuvuga ndetse bafite umurongo mwiza wo gutegura iby'amatora ariko icyo najya nsabe abarundi nibo ubwabo bafite mu moko yabo uko bashaka kujyana igihugu muri rusange icyo nabisabira ni ugwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi umwanya kujya baganira kujya amatora azagende neza icyo najya ngo umubaze ese abatavuga rumwe n'ubutegetsi bemere nabo guhagarara amatora urakoze
murakoze Samuela reka mukanya icyo kibazo reka nicyo mu biro mwashikije perezida Ntibantunganyagira icyo abivuze ko ariko reka tubanze duhe n'ijambo Thierry muri Beneza muraho Thierry
na mahoro
muri hehe
ndi Bujumbura ariko sindabumva neza ariko ku byo numvise kuri sije nasomye ingene amatora yogenda neza Demir Bent rewe ikintu mbona ni uko leta yobanza ikemera gusezerana n'abanyepolitike bahunze kuko niyo banyepolitike b'ukuri ba opozisiyo tuzi kandi ngiye kuraba bari batanze bahiganwa n'umugambwe uri ku butegetsi kuva muri Demir Bent kandi iyi migambwe bonyine bishyiriyeho ama ikindi ni uko bokumvikana ku mugwi wa Kenya isoho ryawo apana abishyiriyeho bonyine bakabumvikanaho ikindi naco ni uko borekura ayimfungwa za politike bafunze kubera ibyumviro byabo nabo nyine bakabarekura bakajya muri politike ko nabo nabanye politike hamwe cya gatatu nuko boreka abanyapolitike bakajya ku rubuga bakiyamamaza nk'abandi ubu mu gihugu cy'u Burundi nta muntu umwe ashobora kwambara umwambaro w'umugambwe aturukamwo kiretse Sendebeke Bibiri hagize n'uvuga yuko uri mu wundi mugambwe nka SNL cyangwa FRDB ufite amahirwe make yo kubaho mu Burundi urumva ko amatora adashobora kuba meza ngo igihugu kijye mu mutekano ibyo bagira byose batande kumvikana ngo bande bakubize ku murongo n'iyo z'imbanyakure nta kintu na kimwe twapfa dushyitseko ahubwo aho kuzonka amahoro tuzojya mu misumba ibyo dusanzwe turimo murakoze
murakoze Thierry asa n'utize ko amatora ashobora kugenda neza arashikije ibyumviro ibintu abona ko byokorwa kugira amatora agende neza eka Samuel nabo nyine yavuze ikibazo cyo gushikirana n'abatavuga rumwe na leta perezida ntibantunganya abashyira ntayo babiri mwabwire
hari ikintu Samuel yavuze Samuel wo mu Rwanda Kayonza yavuze igikorwa cyane kandi nari nakibuze nanje ati abarundi batwewe kwita abenegihugu ati no bafise mu maboko yabo kazoza ku Burundi nibyo kuko urumva iyo hageze kurondera ubutegetsi ubuyobozi bw'igihugu niwe wagenda gusaba amajwi ni kuvuga rero yuko ataguhaye amajwi atabuyobozi ushobora kuronga atabukuru ushobora kuronga yavuze ati mbega abatavuga rumwe na leta bazugira ikibanza kimeze gute ati bemerewe guhagararira amatora niba numvise neza ikibazo ni ukuri nokishura kuko kigenda bijejwe wa mugwi ngawe woje navuze nti ni ngombwa ushaka kugira amatora abantu bose yizigiye ko abantu bose bizera imigwi ijejwe guhagararira amatora hanyuma kiringa y'ubujumbura ati leta yokorana gute n'abahunze asa n'uvuga mbere yuko muri politike y'u Burundi ari bo bakomeye ahanagira ngo irekere ko yihenze yafatiye kuki kugira ngo ugende bakomeye ko mbona icikana muri politiki ukomeye ari ukugene mu gihe matora werekana ingene abarundi kwizigiye aza yuko numva bavuga yuko batavuga rumwe na leta woza kubaza ngira ngo abo mushima ko avuze yuko abakomeye abo bari hanze bonka bake laba imigambwe iri mu Burundi uzi neza kuva muri imyaka y'igihumbi n'amajana icyenda na mirongo icyenda na gatatu amatora abaye urabe abarongoye iyo migambwe urabe abavuga muri iyo migambwe abari hanze uko bangana n'abari ngaha mu gihugu uko bangana aha rero nabo nyine ashaka guterera demokrasi yoza arashishoza neza akabona koko ibintu uko byifashe jewe ndaba neza nta bugambwe n'umwe mu migambi ikomeye muri kino gihugu rudi urafise indongozi zawo zose hanze y'igihugu haba namba izo rero iz'umuntu yoraba byanjye imigwa umuntu akarabiza ko tuza turiga kuraya ibintu uko biri ntiduhe ubushobozi abantu kandi kuri ubu batabufise sinoja kuvuga ngo naka nongiye kugirira propaganda uca nkuriya mubwo jenda birabye neza uko yabivuze siko byifashe namba
icyo ni kibazo gihambaye cyane gose kuraba uko ibintu biri n'ibintu bishobora gufasha cyane cyane mu gihe haba hari nk'ibyo byo guhiganwa mu byerekeye amatora tubibutse inshuti mwese ko mwese murabandanya kumvira radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Eric muriwe neza Eric muratwumva
ndabumva
duga ku ijambo ikibazo cy'imvuro ego nihaba hari nihaba hariho iradiyo cyangwa ibashize kuri yo parlere no bikure ko turumva amajwi muri background
nari ikise ikibazo ngomba kubaza abatumire banze ndamukiza abatumire
yego
hanyuma akabazo kandi nashaka kubanza kubabaza mbega mu gihe buba bemerewe gukorana na leta y'u Burundi mu matora ya 2022 ni ikihe gishasha cya mbere bogenda gukora bohindura kugira ngo abanyagihugu b'abarundi nabo baharonkere inyungu icyakabiri hello
duga kwijabo turakumva
icyakabiri nagira kubaza mbega mugihe bazabemerewe gukorana na leta y'u Burundi mu matora ya penzen 2022 mbega mugihe hariho batukwemererwa yuko bakorana impunzi cyangwa abapfunduye politiki 2025 bafungurwa mbega bo kwemera gukorana na niyo leta mwa matora cyangwa bo bigenza gute ikibazo cya nyuma nari mfite cyavuga ngo mbega mu gihe bazaba bashaka gukorana na leta y'u Burundi izo mpunzi byose nibyo navuze batabikoze leta y'u Burundi itabyemeye mbega ntibemera kubicamwo abazaba bari mu mpunzi ntibazohava babona nabi abari bakurikiwe mbere nk'uko byari byagenze 2025 kuko twashaka kumenya neza mu gihe bazoba bagiye muri leta y'u Burundi abari ngaha mu mpunzi ko nta kintu kibi bazigira babona abo bantu babakuriye bo hejuru murakoze cyane
murakoze Eric ni ibibazo mwabaje namwebwe mwabibajije mufise mu mutwe nk'umu unwani cyane ubutegetsi umuhari sinarede ariko nkuko twabivuze abanyapolitike binayubonye bose urashaka kugira icyo bavuze cyane cyane turavye ku kibazo cyawe cya mbere aho muvuga ati none imigambi izoja mu matora ika izohindura iki imigambi izoba yinjiye mu matora izohindura iki tutavuze mu gambo cyangwa urunani rumwe mu gihe imigambi tavuga mwe na leta yo ika yokwenda gukorana na leta y'u Burundi ikibazo c'impunzi batacumvikanye ko nabapfunzwe byogenda gute izo ni zimubiro nta abanyapolitike banonose politike y'u Burundi bashaka gushikiriza president ntibantunganya
oye urakoze Frederic erega ucubona yuko abantu bari ko rafika kiganiro cawe kiganiro c'ivu rya Amerika bipfuza kumva abo bantu bo muri senarede bonyene bakaza bakabasigurira kubu mbere na jewe nukwipfuza kubumva bariko barasigura neza imboni mvano iyi ngingo yabo umva yuko ituma bagira ibibazo byinshi cyane bibaza
turumva ko banyotewe ibyimbo byabo tuzobatumira mu minsi imbere
ibyo byabo ndukuri urabona ko babaje bati gishasha buhindura ati sinobishurira
yego
babaje byo kuvugana n'impunzi sinobishurira ni byinshi mugabo gusa icyo navuga buriya kuko ndabivuze kare muri politike umunyapolitike araraba igihe agezemo agafata ingingo mugabo akaba ingingo afashe ishobora kuzosahiriza igihugu no kuri ikibazo cy'impunzi umuntu ashobora kwibaza ati mbega hari amatora meza yoshoka mu Burundi abahunze inyuma y'ibyavukanye mu mwaka w'2015 batabanje guhunguka bica binyibutsa ikibazo twari dufise mu myaka y'1990 igihe twe twari turi mu mugambi sa wanyafurodebu turi ko turahanira demokarasi mu Burundi hari abagira bati mbega murashobora kuja mu matora abarundi bahunze bataratahuka mugabo tumaze kuja mu matora hanyuma perezida Melchior agatsinda hanyuma umugambi sa wanyafurodebu ugatsinda ukaronka intebe nyinshi mu nama ishinga amateka nta minsi ibiri yaheze tutabonye abarundi benshi bari bahungiye mu Rwanda bari bahungiye muri Tanzania bari bahungiye muri Congo batahuka ngahi Burundi bagiye gusubira komba n'ubwo imo rwacyo rukurikira inyuma y'amezi atatu urumva uko guhindura mu ntwara biciye ku barundi bonyene byaratumye abo bari hanze bizigira ubu rero ibi byerekeye ibyo bantu bahindura ejo bundi nari kumwe n'abantu bahuka b'abakatolika mu ihwaniro ryabo bari bafise ingozi narasiguriye icyo umuntu akizo kwama afite ku mutima imbere yuko aja gutora ntugende gutora mu musunikano ntugende gutora ugira ngo reka nje kwirabira abatamba n'ibiki iyo hageze amatora zuriha akanya ubicisha muri ajya amahwaniro bagirisha ariya mamitingi ubicisha mu maradio ubicisha hehe kumenya ibyo abo baje kwitoza bemera kuzokorera abantu baho baje kwa kamajwi ari witoze mu ikomine wumvirize neza
imigambi bafite
migambi afise ari witoza mu bashinga mateka ubyumvirize na cyane cyane ari witoza ku mukuru w'igihugu wumvirize imigambi afitiye igihugu hanyuma uzogende utora uraje imbere ya byose iyo migambi kuko niyo yose ikazogufasha kuraba yuko ibyo yemeye abikora uko nafuye kugenda ugapfa gutora gusa bunaka namushimye kuko no munsi yambaye ukucyo kuriya inyuma bizo kugora kumenya ugira uti nzogenda gupima yuko ibyo yemeye abikora gute ibi rero ngo byiye ntibyigwatse na rete gusa bibigwa abantu bose bazokwitoza baba abari mu mugambo uri ku butegetsi muri kino gihe babagira bati harageze natwe uko twoshikirwa tubisaba abarundi bazorare imigambi nayo ikabifatiye ku bigoye abarundi mu gihe cya none kandi ibigoye abarundi mu gihe cya none sinzi ko rwogira ngo nco kimwe n'ibyo ari bagoye mu 2015 cyangwa ibyo ari bagoye mu 2010 cyangwa ibyo ari bagoye mu 2015 usanga hari byinshi nyamara abarundi je ndabwirinda bahanure muze murarara muze murumviriza haba murabi ku migambi itomotse koko ari migambi ije izobatuma muva muri izo ngorane muva mu bwo bukene mufise muri kino gihe
bashobora no kubaza ibibazo kubyerekeye iyo migambi nyine
ego ashe ni kuyibaza nyene bakayibaza nje gituma kenshi usanga iyo ageze guhiganwa na cyane cyane kubariganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu n'ahantu hari amaradiyo nibonesha kure biteye imbere bahora batunganya ibiganiro bihuza abagiye kwitoza wewe uri hiyo muri Amerika urabibona muri kino gihe
nyine
mu muganga wa demokrate abantu bashika 200 bagenda kudora sigura amaboro boro haragenda bikura wagira bati nyabu na hayo hambaye nkaba abandi bati harababa bati sahi wacu bakagamo amakazi ushika wasigara umuntu wa cyangwa babiri baheza bagatogwa mu rero nabigenewe urumva abantu abagira bumviriza babagiye aho n'ivyumviro byabo bagiye babona imigambi yabo bagatora rero imigambi
Igambi
ikaba mugashe umuntu agenda ayivugira agenda ayishira imbere
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanye kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Kwizera mwiwe neza Kwizera matumva ku ijambo Kwizera muratumva
ndabumva neza
muri hehe
ndi mu Rwanda ku Kacyiru
ya kandi kazina kawe ninde
na Johnny Brice
John Brice duga ku ijambo kibazo cy'imviro turiko tuvuga cyane cyane ku vyimviro eka n'imigambi kirashikizwa n'abanyapolitiki batandukanye barimo abarongoye amashirahamwe yatagira icyaro atagira inyungu za politike eka twatumye umutegetsi yanonose politike Burundi na bakaba ari president w'antunganya yahoze twara Burundi duga ku ijambo kibazo cy'imviro mu kanya gato
najya ngo mushimire ijwi rya Amerika politike z'i Burundi mu gihe twitegura kwinjira mu matora ya 2020 nagira ngo mubaze utubazo hari ibindi yaravuze mu kanya ko mu gihe i Burundi bwa butegura amatora batekereza ku Barundi bari hanze bagiye hanze nk'impunzi ariko ngaho nibaza ndetse haba hari kwibazwa ikibazo gikomeye u Burundi bufite b'impunzi ko gishobora gutinza igihe cy'amatora nicyo kibazo wenda najya mvuge najya ngo mubaze wenda atekereza iki ku matora agiye gukorwa mu gihugu cy'u Burundi igihugu cy'u Burundi byaragaragaye ko mbere y'amatora hagiye haba ibintu bitandukanye by'urugamugambo abaho guhindura abayobozi b'inyamakuru aho i Burundi abenshi badashyigikiye leta cyangwa se batavuga rumwe na leta bakavuga ko ko ihindurwa ry'abo bayobozi ryaba rifitanye isano no kugira ngo umugambo uri ku butegetsi wigarurire ibikorwa biri ku za leta by'ishyaka riri ku butegetsi kandi se byaba bitazagira ingaruka nyuma y'amatora azaba mu Burundi wenda hatabaho kumvikana kw'amashyaka cyangwa se imigambo izaba yari yaharaniraga imyanya kuba perezida w'i Burundi nijye najya ngo munsobanurire
murakoze Kwizera reka tumuhe ijambo perezida ntibantunganya gira icyo avuze muravuze cyane cyane ku kibazo cyo gutunganya amatora impunzi zikiri hanze kandi ikibazo mutasobanutse neza kivuga ko aliho barongo ibinyamakuru bahinduye reka tumubaze niba ayo makuru yo yayaze
hari ikibazo n'uze chimpunze n'akivuze yuko no mu Burundi cange mbere mu banyapolitike cange abandi bagenda bakurikirana ibibazo byo muri kino gihugu cacu harabagira bati mbega ayo matora impunzi zitarataha ashobora kugira icyo ashitse ko gikomeza ukwizera ukwizerana hagati mu Burundi bwanubwiye kandi yuko koko muko amabwizwa y'igihugu cy'u Burundi yabitegekanya impunzi nta burenganzira bwo gutora zifite ariko amatora agenze neza akabyara intwaro ubutegetsi bwiza birashobora gutuma icyo kibazo cy'impunzi iheza kikaronga inyishu narabwiye ibyabaye mu mwaka w'1993 igihe hari amatora ubwa mbere inyuma y'imyaka yarenga 20 yari iheze u Burundi buvuye matora ya nyuma mbere yari imyaka ica kuri 2056 ubu rero aravuze kandi ikibazo cyo guhindura abantu hirya no hino sika n'ukumenya yuko mu guharanira ubutegetsi iyo cyo matora umuntu wese agerageza gufata ingingo yibaza ati izi ngingo nizo zizomfasha kugira ngo ndonke amajwi menshi ariko hari aho ubitegura gutyo ugasanga kimwe wagira ngo ushaka gushikako kigezeko ugiye gusoma ibyitwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi mabwiriza jewe nzi hari aho hategekanije yuko ibyumviro byose muri politiki mu by'ubutunzi mu by'imibano bitegerezwa kugira uburenganzira bumwe bwo kumvikana mu bimenyeshamakuru byegamiye leta ni ukuvuga iradiyo y'igihugu televiziyo y'igihugu ibinyamakuru byandikwa ubumwe Nouveau du Burundi n'ibindi kugira ngo ibyo byumviro byose bishobore gushikayo iyo hagezeho amatora umugwi ujeje gutunganya amatora utegereje gutegekanya neza ingene imigambwe yose abayigaba bose bashobora kuronka uburenganzira bwo gushikiza ibyumviro byabo
n'umwanya ungana
aba rero batugukashije muri ayo mabanga uzogenda agakora kubiri n'ibyo abarundi bazobona yuko ajanywe n'iri ntumbero
yego
handi jewe ndabonota ku mwikomo ndabonotera ibyatsi ngo ni uko ari mu mugambi uyu cyangwa uriya bashyize hariya nzomurabira kutazokora yakora aja muri ibyo abantu banuganuga bikariyo tubona ko ashyira imbere nzogira nti wahubye wihenze niyo bikora neza naho nzogira nti laba bwa bundi bamwe bavuga ngo ko wuva mu mugambi uyu n'uyu tuzokora neza uraberetse kushobora gukora neza aha nibutse muri kahise ka kino gihugu ndiravuga izina ryiwe kuko umuntu akoze neza no kubivuga mu mwaka w'1993 hariho umushingantahe Kanyenkiko Anatole yari umukuru w'igisagara cha Bujumbura hanyuma rero amatora amaze kuba agahera perezida Melchior Ndadaye yatowe aramwandikira ubutumwa bwo kumukeza yakoze rero muco bita mu gifaransa le comportement républicain yigengeje guwemera repubulika ati abarundi batoye ntawe uriho gushima uko abarundi batoye mugo mugambwe wiwe hariho umuntu yitwa Mukashi Karori yaramwitukiye aravuga ngo yagiye gukiteza ngo abatowe muri Fodebu mukandasi badasanye umugambwe oya iyo ugiye kwitoza n'ubundi ngeza mu bantu ngeza mutima witeguye hamwe uwutsinze nawe ugira uti reka ndamubwire nti watsindiye abarundi ndagukeje
iyo niyo nyifata nziza muri politike ndabona kanya katujanye turatufise abanywanyi Joseph muri beneza
Mwiriwe Frederike Mundikize.
Mwiriwe neza, kanya gatoyi cyane kose ikibazo cy'imbere.
Nagawazo ariko mbanza ndamukirize uwo nyakuba Restaurant bantunganya.
Narakumva tugwa ku ijambo.
Nk'umunyapolitike w'inararibonye nakabazo k'amatsiko.
Yego.
Niba nta tegeko ribakumira namwe mwiteguye gutanga kandidatire muri aya matora y'2020 sawa kabazo kanjye nako murakoze.
Urakoze Joseph Mukanya arakwishura kuri icyo kibazo ariko reka deni jambo Jean-Claude mwiriwe neza.
Mwiriwe.
Muri hega Jean-Claude.
Nitwe Ngirimana Jean-Claude yakunze kwitaza Veroni ndi mu Rwanda. Ni mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Bugesera umurenge wa Juru kagari ka Juru umudugudu n'Inyamigende.
Kabazo gatoyi icyumviro mu kanya gatoyi cyane.
Yego. Ikibazo namubaza ese ko mu Rwanda iyo amatora ageze tubona aba muri demokarasi. Halo.
Duga ku ijambo turakumva.
Hanyuma rero iyo cy'amatora mu Burundi cyagira hakaba imyivumbagatanyo ese abona demokarasi ikurikizwa mu gihugu cy'u Burundi cyangwa n'ukuyumva mu magambo gusa nicyo namubaza. Murakoze.
Murakoze Jean-Claude Ricard duhe n'ijambo kandi David muriwe neza.
Ndabumva neza.
Egome ikibazo cy'umviro.
Ndabanze gusuhuza mene cyubahiro ntibantunganya kuko si ubwa mbere dore kuri ino platform ya VOA.
Egome
hanyuma akabazo namubaza abari ku buyobozi mu Burundi bakunze kuvuga ko abantu bari muri senarel cyangwa bahunze ubutegetsi cyangwa bari muri opposition baba bashaka ubutegetsi inyota y'ubutegetsi ntibazane rero si ko hari ababa barahunze basanzwe bafite imyanya y'ubutegetsi tuza bari aba vice president abasoza aba minisitiri kubera ikivugo nk'iyo ngiyo ikomeza kandi n'ubundi mu kutemeranya n'ubutegetsi ibyo gukora bari ku butegetsi imvugo nk'iyo ngiyo yakosorwa gute ko n'ubundi baba atari ubutegetsi bari babuze bajya kuwuta bakomoka.
Murakoze Joseph President Ntibantunganya. Ikibazo cya mbere cya Joseph abaza niba muzo kwitoza n'ikibazo cya Jean-Claude avuga ko muri demokrasi mu Rwanda iyo hageze amatora reka demokrasi ibonekeza mu gihe mu Burundi hacaba imyerekano akaba hari rero na David ikibazo cyo cya nyuma imvugo z'uko abanyapolitiki batavuga umwe na leta bari ko barondera kenshi na kenshi ubutegetsi kandi bari bawusanganywe duga ku ijambo mu kane gatoya cyane rwose ibyo bibazo bitatu.
Yego jewe uyu mwaka mfite imyaka 63 ni ukuvuga yuko mfite imyaka indekurira ubwa mbere wo gutora kuko ndabumva kugeze imyaka 18 ubwa kabiri mu biraba imyaka nta kibazo na kimwe twitoza cyaje imyaka ikwiye hanyuma mu biraba ibindi ufatiye ku isaba n'amategeko ndibaza ko kugeza uyu munsi atana hamwe jewe nimiriwe kwitoza ariko rero si kuri radio ijwi rya Amerika noza kuvuga ngo nzokwitoza ha cyangwa nzokwitoza ha
ubitangaje kuri radio president twojo.
Oya ni hagira umuntu azobitangaza ibyo azotangaza aramutse ari ibyo azokora
umutegetsi wese afite iyo migambi abitubwiye kuri radio ijwi rya Amerika tukaronka iyo nkuru bwa mbere uwo mutegetsi wese twabishimye wari wese
nibyashika baduhabwira bikeneye nuko hanyuma rero tujye kubibaza ahubwo na icyo cyurumba yuko cyoroshe ati mu Rwanda hariho demokrasi ati mu Burundi harakunda kuba imyivanga ibyo kwivangatanya sinzi ngira ngo ashaka kuvuga binyuze mu 2015 siko byamye biba mu Burundi egome icyo yovuga gusa nuko mu Burundi inyuma y'amatora yagiye aba kuva mu mwaka w'1961 amatora yagiye akurikirana n'ingorane twarabonye ingorane zakurikiye inyuma y'amatora yo mu 1961 aho baca bagandagura umuganwa rudoto twarabonye ingorane zakurikiye amatora yo mu 1965 imbere yaho habaye igandagurwa ry'umushikanganji wa mbere cyerigenda ndumwe hanyuma yaho yaye matora hari ingorane zatikije inganda mu gihugu twarabonye ibyabaye inyuma y'amatora ya 1993 naho nyina ari bigorane ariko mu 2005 ntangondo zabaye mu 2010 harabavuye matora baranka kubandanya kandi aha aje ndavuga nti barafashije umugambi CNDD-FDD gutsinda iyo 2015 harabaye ingorane koko zari zishingiye kubyo abantu bagenda biyumvira aho bahagaze kubyerekeye ikiringo cha gatatu cy'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ariko cyibaza yuko ibyo byose ari byo abantu utegeje gukuramwo inyishu ingendo yabo kugira
ngo amatora
azabyara ibintu byiza
yego cyane cyane amatora y'imirimo
yego ibyo muri bya muri cyane n'amwo
ndabona kandi akatujanye president ntibanganya
ndaheje abari ku butegetsi birashika si mu Burundi gusa urashobora gusanga umuntu ejo ari ngaha hijeje akaba ngaha ejo ya mu banza bwa kutegeka mugasanga agiye muri opposition ivyo ni ibintu bishika igihambaye gusa nuko umwese agenda abikora yagiye guhiganwa yubaha akubahiriza amabwirizwa y'igihugu
akabazo kanyuma kerekeje cyane cyane amakuru yatangajwe n'abandi barundi bakurikiye eka mu muhari mushasha umuhari mushasha basabye ko eka inama mpuzamakungu ijeje umutekano yo remera Burundi kugira ngo bwunguruze amatora eka uwo muhari ukaba wavuze kandi ko urungikwa n'inteko ivyo bibazo mwavyakiriye gute
jewe tuwetamu bagaze nukuta tuwateri mbele igihugu aho kigeze wajiruti unu musi ndahagaritza matora uyu musi mbega Burundi mwa kuza kutuwa wagute mwocha mugenda muri bimwe za sokwe ni uuze kugira ngo mbe ubintwaro mfate kibanza gute narabaye umuntu arafata kibanza inyuma y'impugwa mikyo mdataye ndabona ibindi bintu bigoye siyo nzira nziza ahubwo icyo abantu boharanira muri aya mezi munani asigaye kugira ngo matora abe nuko umurundi wese mbona dondagura nukuri wo kwigurura umutima kugira ngo haba hari ibibazo bagenda bironderera umuti mugabo bareke bene Burundi bitorere bo nyene abazwarongora mugabo mu mahiganwa asukuye neza
kugurura
bafata imitima guhagarika amatora iyo sinzira nzima gatonyi ntawe ndo yihanura jewe president ntibantunganya
kugurura imitima ni kintu gihambaye cyane gose na kamuga komeye muteye president Sylvestre ntibantunganye ndabashimiye cyane gose kukanya matoyi kugira muhe kiganiro iradio ijwi rya Amerika turashimiye engineer Maclean yadufashe mu yobizuma tukaba kandi dushimiye na Fatukarara yiganije kiganiro turabashimiye inshuti mwese mwa Teakamo mukashwiza izimbere vyanyu ikani bibazo vyanyu turashimiye naba nani biradio ijwi rya Amerika bose bakurikiranye kiganiro cyacu muri sanga mugire amahoro nimugoroba mwiza mwese.
Radio is with America. Yabai, it's a bit of charge. Radio is with America. Yabai, it's a bit of charge. Mugutangi jambo, mwana jugu. Yabai, it's a bit of charge. Shakiriza, Shakona, Kurayaga, Kukahuta, Kiki, America. Radio, Kiki, America. Yabai, Kiki, 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 Radio, Kiki, America. Yo.